Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi ni kuwa gatatu, itariki 27 z'ukwezi kw'indwi, umwaka w'2016. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga cyerekeye amagara y'abantu. Tugiye kuganira ku bibazo abana bahura navyo iyo atamwumvikano uhari mu miryango yabo, icyo bita violence conjugale mu Gifaransa. Ariko mbere yaho, reka mugenzi wacu Edi Gwema dushikirize incamake y'amakuru avugwa ku Burundi. Edi?
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi gusambanya no gufata abagore ku ngufu. Raporo nshya yasohowe n'uwo muryango ivuga ko imbonerakure zakajije umurego wo gufata abagore ku ngufu kuvaho ibibazo bya politiki bitangiriye mu Burundi mu mwaka w'2015. Iyo raporo ivuga ko abibasiwe ari abagore bo mu miryango y'abantu bafatwa nk'abatavuga rumwe na leta. Abahuye n'iryo hotera babwiye uwo muryango ko bakomeje guhura n'inga ruka mbi zituruka ku bikorwa bibi bakorewe. Izo ngaruka ngo zirimo ibikomere, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gusama inda udashaka n'ibindi. Sky Wheeler, umushakashatsi wa Human Rights Watch, avuga ko bamwe mu bagore bafashwe ku ngufu bavuganye bemeza ko insoresore z'ishyaka riri ku butegetsi zabanzaga kubahambira nyuma bagasambanywa n'abagabo barenze umwe imbere y'abana babo. Human Rights Watch ivuga ko yavuganye n'abagore 70 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania. Nduta ni imwe mu nkambi eshatu z'impunzi zicumbikiye Abarundi 140,000. Abo bagore babwiye uwo muryango ko bafatiwe ku ngufu hafi y'amago yabo bakiri mu Burundi, kandi ko mu babafataga ku ngufu habagamo abasore b'imbonerakure na bamwe mu bagabo bambaye imyenda y'igipolisi. Kuri uyu wa kabiri, ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryasohoye itangazo risaba leta gufatira ibyemezo bikaze amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch, FIDH, League Iteka, Amnesty International, kugera ku muyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku burenganzira bwa muntu Zaid Rad Al Hussein. Iryo tangazo rya CNDD-FDD rivuga ko ayo mashyirahamwe yose nta kindi akora uretse kwambika ibara ishyaka na leta. Muri zoni ya Bwiza mu mujyi wa Bujumbura haravugwa urupfu rw'abantu babiri. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge Wirika neza kuri telefoni. Ese Eloge, abo bantu bishwe ni bantu ki? Hari impamvu irimo kuvugwa yaba yatumye bicwa?
Ego media abantu bishwe umwe yamenyekanye akaba yari umuntu agendesha itaxi, imodoka ari ishishwa amafaranga mu gisagara cya Bujumbura. Mbere abiwe bakaba baje kumutora, ubundi nabo ntiyamenyekanye. Yari umukiriya afashe iyo tagisi, nyuma abo bantu bari kumwe n'undi mwigeme, ariko uwo mwigeme wewe yararusinze mu gihe baraswa. Bamwe mu banyagihugu baho byabereye bakibaza yuko uwo mwigeme yoba ari mu babataye mu mutego, kuko ku bwabo bibaza yuko abo bantu bategerewe n'abantu bari babarindiriye koko bazi inzira baza gufata, kandi ngo ababishe baciye babasopa ibyo bafise byose. Ariko rero igipolisi bavuga ko baravye amatohoza bamaze kugira ko by'ukuri umwigeme atari we yabikishije, ahubwo ko yagize Imana gusa akarokoka kw'aba bantu baguye mu mutego w'abasuma bitwaje ibigwanisho. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye Ijwi rya Amerika yuko mu bisanzwe uwo mushoferi yishwe mu gihe yagerageje guhunga amaze kubona ko uwo yari karunguruza bamurashe amaze gucikana.
Urakoze cyane Eloge Wirika neza, komeza udukurikirane iyo nkuru hafi, turaza kuyibagezaho makuru yacu ataha.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda. Je ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi cerekeye amagara y'abantu nk'uko bisanzwe. Nomero yacu ya WhatsApp aho mushobora kuduhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Amwe mu mashirahamwe yitaho ugwaruka havuga ko ibibazo vy'umwumvikano muke mu muryango biterwa ahanini n'ubukene, akaboregwe ukutita ibibazo vy'umuryango hamwe n'imico mibi iri mu bantu no mu gihugu muri rusange. Ibyo bivuga n'ikigo Giriteka gikorera mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi. Ikigo ico kigo kivuga ko umwumvikano muke mu muryango ufise ingaruka mbi nyinshi ku buzima n'amagara y'abana. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi tugiye kuganira ku vyerekeye ico kibazo, turaza kwihweza izo ngaruka mbi izarizo kugwaruka hamwe n'ukuntu zotoregwa umuti. Amashira hamwe inkingi z'amahoro turere imfuvyi mu Gihosha Bujumbura na Solidarité de la Défense des Droits de la Femme et de l'Enfant mu Kinama yashinze ikigo bita Giriteka, nkuko tubivuze, gifasha abana bahuye n'ibibazo by'umwumvikano muke mu miryango. Euro twatumiye icegera cy'umukuru w'iryo w'ico kigo Albine Ndayisaba. Madame Ndayisaba amaze imyaka 16 yitaho abana bahuye n'ibibazo bijanye n'umwumvikano muke mu miryango. Twatumiye numwe mu bakenyezi bahuye n'ivyo bibazo atwiganire ivyamushikiye kubera uwo mwumvikano muke mu muryango no mu rugo rwiwe. Turi kumwe kandi numwe mu bana bahuye n'ivyago vyavuye ku mwumvikano muke mu muryango. Reka twakira batumire bacu rero tuje mu kiganiro nyirizina. Batumire mwese muri kino kiganiro muri sanga ndabaramukije ndabahikaze mwese. Allô madame Albine Moranyuva? Ego. Umufasoni twatumiye nawe nyene agiye kuduha gushinga intahe mu vyamushikiye kubijanye n'umwumvikano muke mu rugo. Kumvo z'umutekano, kumvo zibanga, tugiye kumwita Florence hama nuwo mwigeme twatumiye nawe nyene yadusigurire ibibazo yahuye nabyo canke ibibazo arimwe muri iki gihe kubera uwo mwumvikano muke mu muryango wiwe. Turamwita Nadine. Nadine na Florence namwe turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Okay, murakoze cyane. Duhere ku mufasoni Madame Albine Ndayisaba icu umuyobozi w'ikigo Giriteka. Mufasoni Ndayisaba, mwo tubwira zimwe mu ngaruka mbi ku mwana mubona ziterwa nuko habaye umwumvikano muke mu muryango cyane cyane hagati y'abavyeyi b'uwo mwana se wowe na nyina wiwe.
Halo.
Ego, turakumva.
Ingaruka mbi ziterwa na n'imibano mibi mu muryango cyane cyane abana ntibaba bacyubaha ababyeyi. Cyo ni cya mbere. Muranyumva?
Ego, turi kumwe, turakumva.
Muranyumva?
Ego.
Indero y'abana ikitituka. Cyo ni cya kabiri. Umwana arabura iyo arabura yajya kumva. Uri kuranyumva?
Ego, komeza shishikara, turakumva.
Halo.
Ego madame Ndayisaba, turi kumwe ku murongo, turakumva. Ndakeka habaye ikibazo muri mu murongo wa madame Ndayisaba. Umfasoni Florence, mwe muratwumva?
Senda bumva.
Ego. Mu gihe cyo turagerageza gukemura ikibazo cha cy'umurongo wa Madame Ndayisaba. Nkuko twavuze turabita Madame Florence. Birumvikana ko atamwumvikano ubaye mu muryango nta nkeka ingorane ziribonekeza mu majambo make mwo tubwira zimwe mu ngorane mwahuye nazo mu muryango wawe mu rugo rwawe zavuye kukutumvikana mu muryango
Ego me nkaje nk'ingorane nahuye nazo Muranyumva
Ego shishikara
Nje nk'ingorane nahuye nazo ndari umukenyezi yubatse urugo rwiwe Bana nabi n'umugenzi wanje hazumva mwimvikano muke kubera ubuje twari tubanye n'umugabo uyu wanje mundi kara muke wava kubyerekeye ubuzima bwihura ko bugoye mu nyuma yaho niho natangira ikibazo umugabo amaze kunta mu nzu ndarera abana ndabagumana amaze kubagumana nyuma yaho haragaruka garutse ndamwakira nk'umupapa w'abana maze kumwakira Inyuma zaho aramfata nabi mu nyuma arankubita maze kunkubita ndamererwa nabi cyane ababanyi baraza bararaba cyo umuntu n'ukuramerewe n'abarasinzikaye n'ukuri arasinzikara ijye ubuzima kubyo najya no kumwanda muto nkarekura amaraso bimaze kugenda uko niho kigo giriteka cyarandengutse ko kimaze kundenguka kwinjara kwa muganga barambuza aho umugabo yarahunze yirutse kimaze kumvuza ndasubira mu rugo muga nubwo nagumye mu rugo nabayeho nabi abana babaho nabi ko nta isengesho kurondera ubuzima bw'abana n'ukuri narabayeho nabi cyane rwose ndabaho nabi ndetse n'uyu munsi nisangeze ko mbayeho kubw'ikigo cyamfashije cyanyituye
none kuri wewe mfasoni Florence kuri wewe ahanini urasiguye ko bishobora kuba byaraturutse ku bukene nico kibazo nyamukuru kuri wowe ubona cyo bacarateye ibyo bibazo byose waciyemwo ubuke n'ivyo nico kibazo nyamukuru kuri wewe
Egi kibazo nyamukuru Twapfuye n'umugabo cyari ubukene kandi na Kenya n'abatwa Kenya Twapfuye ibintu byo kumugutunga umujyango ariko ndazi uburyo yarabufise mbwa akajya hanze kigenza nabi agatahashake ntananyibuke n'irase y'abana aho yotashya mutubwire neza agashyira nkubita
muri make rero wewe kuri wewe si ubukene birumvikana ko kwari ukutitaho nk'uko twabivuze mu ntango ibibazo byo mu rugo
n'ukutumvikana mu rugo
ugwaruka rwawe none ingaruka zabaye nk'izihe kuri wewe
ingaruka zimaze kungaruka ko n'abana ubu mugabo ntituri kumwe ubu ndi muhira iwacu naho narahajyanye n'abo babyeyi bo mu kigo kuko bimaze kunanirana mu rugo ubu abana batababaho nabi nanjye ntabwo bumvise tukuronderera abana ngasanga ariko nanjye ntarasubira inyuma abana barasubira inyuma bivanye n'ubuzima bw'ubumwe na bugoyi
Ndeka twongere tugaruke ku mufasoni Ndayisaba Albine umuyobozi w'ico kigo giriteka kiriko kiragerageza kubafasha mu bibazo murimwo umufasoni Ndayisaba ka telefone kareka tuguye mu kanya ariko nkuko twabaje mu kanya tubyire zimwe mu ngaruka mbi umwana mubona ziterwa nuko hatabaye umwumvikano mu muryango nkuko twabivuze cyane cyane iyo abavyeyi batumvikanye umwana bigenda gute
nabivuze cyambere navuze ko abana ntibaba batubaha ababyeyi hanyuma imbere y'abana iratituka hanyuma umwana akabura uwo yisunga umutoza imbere runtu hanyuma ubutunzi buherera mu ntuze mu gahinga imico n'imigenzo biratituka
None nk'umwana nibihe bimenyetso uravuze ati indero ziratituka migenzo iratituka ibimenyetso bikwereka yuko uwo mwana byatewe no kubera uwo mwumvikano muke wahabaye ni nkibi
Na mbere umwana iyo atagira uwo yitura afata inzira y'ibarabara arabaja mu bumaraya arabaja guhangayika aza kurondera udufaranga aribo babagiye usanga mu soko cyangwa ugasanga abana bagiye mu buyaya hagati bakoreshwa ibikorwa badashobora kugira badashoboye hanyuma ikindi nacyo ni babandi usanga bajya kwitura mu buzu kubaka inzu badashobora kubaka umwana w'imyaka 15 ugasanga yinjiye mu rugo atazi n'ingene bagubaka
none ku kigo giriteka nk'umwana nk'uyo iyo nk'umubyeyi canke we nyina bituye mu mufasha mute
nagira ndaguhe madame Jane Gatolike nawe turi kumwe ngaha ari wanarongoye n'iki kigo nawe muvugane gatoya
okay murakoze madame Jane ducire kuma yange ugwaruka ingene mu rufasha muri ico kigo canye
ma akubwiye gene yuko ibintu bitavyononekara mu rugo ndongo bitavyononekara kubana kubera byose bikagenda neza ku bavyeyi no kubera ibintu byinshi abana benshi turonka baza kutwitura kugira ngo tubafashe bwa mbere hariho nk'abo bana baje bahora baza baje mu
murashaka kudujijwi madame Jeanne
urumva nashatse kuvuga nti kubera ibyo byose tubivuze kubera ibyo abana turonko baza kutwitura ku kigo n'icyo gituma tubivuze benshi hariho abo dusanga bakorewe amabi bagashoboka bagaca baduhamagara tugaca tugenda tujya kubafasha tukababaza igituma tukagira amatohoza akwiye tugasanga ari ukubera yavuye iwabo aza kubira kuko nyina na se batumvikana nyina na se barahukanye aje kurondera mbese umutuntu twofasha kugira ngo bene wabo bobo bashure kubandanya babaho babandanya biga agataza rero ngo agahitamo akava mu ishuri ngo aje kuba umuyaya canke aje kwikorera imuzege utuntu tw'imizigo ino ibujumbura tugasanga rero benshi bakabatuzanira ariko byananiranye nashaka kukubwira yuko hari umwana ejo bundi twavujije igitsigo gishaka guturika kubera yari umwana afite imyaka 10 aza mu mubyeyi waramutanga nyina wiwe waramutanga kuko batakibana na se yananiranye ko babana hanyuma baca rero bakamuha umwana akaguma ahetse umwana bagaca muha n'ibido ya 2 litre umwana akajya kuvoma bamutoye umwana ari mu guturika umubiri wose yaramaze kuba jone akadakara amaze kuzimba duca rero tutangura kumuvuza turamugumya nibyo byose urumva niho tubimenyera ubundi utundi twana na maka menshi turonka ukabona umwana araje arirukanka ariko ararira atubwira ati noneho yananiranye muhira mama noneho yataye ari umukaragenda uwacha gikoko data yirigo aramukubita atanashinga dufasha yirigo araburegwa none ubu abana barananiye ingere ndi bubagire ari umwana ari kudutahareza ati nabo dusongaburira bene wacu ko mama yataye aromoka ibyo rero ni byinshi cyane turonka nicyo gituma tukubwira ko tubizi kubera ababyeyi bataba batakibana baba batagifashanya ugasanga rero ingaruka mbi zikagaruka ku bana ukati usanga nege ubundi nyine urumva kuko mu byo ikigo ikora iragira n'intuzeye iragira iratanga n'inyigisho igatanga n'inyigisho mu mashure baragize rero umunsi mukuru w'abigeme international de la fille twaragiye mu mashure tugenda turigisha dutanga inyigisho twari dufise comme thème
kivugo nyamukuru
zero grossesse dans le milieu scolaire zero grossesse donc ufite ntambanye dukeneye umuntu uzeye mu mashuri y'abana abana bonyine baratubwirira bakatubwira igituma bonda bashobora kuzitwara bakatubwira igituma abagenzi babo bata amashuri bakatubwira igituma bagenda ko kenshi biva kutunzikana kw'abavyeyi n'intuzi kw'abavyeyi babo ariho kenshi bisa ati kandi ati nabo baba bana tukabona kumengo barabana nta n'umwanya na mutoyi badufitiye kugira ngo twicare tuganire tuvugane tubabwire mbega ibitugoye n'ibiki tubabwire tutine kubera iki dukeneye ibi biko byogenda gutya ati nibyo byose kugira tugoye ati no muri ntuze no muri mu bintu byitwa kameremere ko mu ndero y'ikirundi usanga hari ibyo tuba twifuza kuganira n'ababyeyi bacu ntibabitubwire tukajya tubibwirana mu bana twe twenyine ati nyamarero ubu ngo cisanga uje mwana rebe bikubwiye haraha bikubwira kutari ko kandi umuvyeri yari kubwira neza
ego murakoze cyane gose nkuko mubisiguye ibibazo ni byinshi cyane iyo hatabaye umwumvikano mu muryango radio ishwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga no munsi ni kwa gatatu turi muri wa mwanya w'ikiganiro c'amagara y'abantu cyo turaganira ku bibazo bishikira ugwaruka cane cane iyo habaye umwumvikano muke mu muryango amashirahamwe nk'ikigo giriteka ibijumbura mu Burundi kirasobanura yuko kimwe ahanini mu bitera ibyo bibazo n'ubukene akaboregwe ukutitaho ibibazo by'umuryango hamwe n'imico mibi mu bantu canke mu gihugu muri rusange nkuko twabwiye mu ntango turi kumwe ku murongo n'umwana w'umwigeme yahuye n'ivyago vyatewe n'umwumvikano muke mu muryango wiwe twamwise Nadine ku buryo bw'umutekano ku mpamvu zibanga agiye kudusobanura nawe nyene bimwe mu byamushikiye bitewe n'uwo mwumvikano muke cyangwa kutaronka kutabaho umwumvikano mu muryango wiwe Nadine turi kumwe ku murongo uratwumva Hello Nadine Nadine egera telefone uwegere telefone twumve ijwi ryawe neza Hello Nadine Nadine muratwumva? Nadine uri kure cyane ni turiko turakumva neza abishobotse kwegera telefone kumbure ukayikura kuri haut parleur nkuko bavuga mu Faransa tukakumva neza Allô? Ndakeka haba kibazo ku buryo bwa telefone muhinga bw'ivyuma Reka tugerageze gukemura icyo kibazo murakoze.
Kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa 7 ishyaka ry'abademokrata rizahurira mu ikoranero kaminuza convention mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga. Mukanye twari turi ko turaganira ku bijanye n'umwumvikano mu muryango n'ingaruka ziba kugwaruka cane cane. Turi kumwe n'umwigeme yitwa Twise Nadine agiye kudusigurira agiye kuduha intahe y'ibyamushikiye kubera uwo mwumvikano muke uba wibonekeje mu muryango. Hanyuma turi kumwe kandi na Madame Ndayisaba Albine wo mu kigo giriteka agerageze kudufasha kumva uko ibibazo abana bahura navyo vyokemuka. Nadine turi kumwe?
Ndabumva.
Nadine watubwiye muri make imyaka yawe na bimwe mu bibazo wahuye navyo kubera umwumvikano muke mu muryango.
Ego imyaka 14. Ijaskiye papa na mama mugiye bavanye na cyemba kwa mama. Hamwe rero hari gihe naba kwa papa umwanya umwe nkaba kwa mama mu bisanzwe sinagira aho mba ahukuri. Naguma namba tamba bishyitse hari gihe
bandanya turakumva
hama papa na mama barashonye baravana n'abandi kuvana cyamba kwa mama harige naba kwa mama cyangwa simbe kwa mama harige naba kwa papa ino mutinde kwa papa harige naba kwa mama kubera ntibumvikana naje naraburaho ndahati saho papa nanjye aranyirukana ngo genda kwa nyoko wawe mbonye mama nawe kuno bayeho ibintu byirase nyine byari bigoye harige nagenda kwa papa akakanyirukana ngo subira kwa nyoko wawe hama niho Niho nacyarimo kwa mama atuma mu buzima bugoye. Tugumanye ari je tutajya cyashita tukagerimo ku munsi.
None Nadine uko gutambatamba hagati y'abavyeyi babiri wumva wabifashe gute wumva umeze gute nyuma yaho byagenze gute?
Geti sinigera ndoheba mu mutima nabona nk'umenga sindi umwana nk'abandi no kwiga byake hate harageze naho no kwishyura ndabiheba mara nk'imyaka ibiri nicaye muhira niga bivanye ko mama na twari amaze kuvana.
None muri iki gihe ubaye hute bigifashe gute mu buzima bwawe?
Ubu ni ngaruka zansikiye na barafashe ku nguvu ngatwara inda uyu muhungu amaze kuyinezira turamuhiga mu ise turamubura niyo nacyo nitubira ikigo igiriteka baraza kumuhiga umuhungu baramuhiga baramuronka dushyitse ku kigo igiriteka baramubaza nka kubyemera ko atari yanteje ingorane hama batagenda ku komine bagenda ku komine bazana abapolisi abapolisi bamaze kumukora ku komine naho nyine aguma byanga aguma byanga bamaze kumushyira mu gasi niyo yacyabyemera yuko inda afite ko ari yiwiwe mugana aho yabyemera byo yuko adonka mfasha umwana yaravutse ntiyigeze amfata na kimwe n'ubu na kimwe aranamfasha n'ubu na kimwe aramfasha.
Haciye igihe kingana gute ibyo bibaye?
Ikigo igira iteka nicyo kimfashije n'ubu ndi ngahano nicyo kimfashije.
Ibibazo turumva ko ari byinshi cyane iyo habaye umwumvikano muke mu miryango urwaruka ruragwa mu mporero. Mupfasoni Albine Ndayisaba, ibindi bibazo nk'umwana w'umwigema dusigure ni ibibazo bikomeye cyane rwose kugira ababyeyi babiri hatabaye umwumvikano umwana agatambatamba hakageraho ubuzima buhagarara ntasubire mu ishure akanatwara n'inda. Ibindi bibazo nk'umwana nk'uyu, ibindi bibazo mubona iyo babituye muhura navyo mu vyiyumviro vyabo n'ukuntu babayeho ni nk'ibihe mubafasha mute?
Ingora ibibazo duhura navyo tukaca tubafasha. Ubwa mbere na mbere dutegerezwa turabumviriza tukabakurikirana, bumvise ko kugira ko twabandi kuja muri polisi kugira bamwemerere ko umwana ko iyo ndari gwiriwe. Hanyuma no mu nyuma twaciye twandikisha umwana, urumva ko twe twabiyamaze kubyemera twaramufashije arandikisha umwana. Hanyuma ikindi nacyo turabakurikirana mu miryango kuko iyo bamaze gusa aho baba usanga umwana yarahahamutse atakiri umwana yifata nk'ukumenga nta babyeyi agira. Dutegereza kumwumviriza kandi tukaba kurikirana nuko nyina ata buryo ubu dufise tutegerezwa urumva twatiriza kubakurikirana. Reka kandi ndaguhe Madamu Jeanne nawe nyunganire.
Urumva ahanini dushoboye kuronka yuko uyu muhungu yemera basakadikisha uyo mwana wiwe, tuvuga tuti umwe umwana we.
Madamu Jeanne, tongere tubasabe muduze ijwi mwegere telefone.
Tugize Imana uko uyo mwana byamushikije, tugasaba tukabona yuko uyo muhungu yemeye kwandikisha uyo mwana, nicyo cya mbere tubanza kurwana nacyo kugira ngo abanze kumwandikisha leta imumenye, hanyuma ashobore n'iburiburi kudushaka kumuvuza. Turirubuta tukavuga tuti ako koko turagashoboye. Ariko rero icyo nokubwira cyo nuko benshi bahora baca bahunga bagaca bagenda bamaze kubona yuko ikigo kibashe mu mugongo abo bana bagize izo ngorane, tukabimenya benshi baca bahunga. Hama ikindi nacyo ingorane kandi dukunda guhura nazo nuko gushika kuri uno munota tuguma dusaba yuko hari abantu bokwiyumvira kudufasha tukafunga turonka ijya egizame bagira ya ADN, kuko n'ukuri barabirahira bakabirahira bakabyemanga kubera babikora bazi ubwenge kandi bazi igituma babikora, bagaza bagakuraho ibyagiriza byose bishobora kubagiriza. Barazi ubwenge babikora bazi ubwenge bazi kuko bashaka gukorera ikibi abo bantu. Kugira Imana rero abantu bakadukwimvira kudufasha tukaronka aho dukoresha ADN ngira ngo ibyo byose byumiza bigahagarara hanyuma ikindi nacyo urabona ubu ibintu ibihe tugezemwo ubuzima tugezemwo turaronka umugira neza adufata mu mugongo nko muri uyu mwaka cyangwa muri iyi myaka ibiri bigaca byongera kandi bigahagarara natwe rero ingorane ari nyinshi urumva ziza ku munsi ku munsi nari badije tuti none ko tugirisha amanama ko tugirisha amanuzeye ibyo bita amasansibilizasiyo ngo tugakabura abantu tubabwira tuti ibyo ni bibi tukabereka ibintu bibahana amategeko abahana ababikunze tukagerageza none ni kuki hakugabanuka bibandanya biba byinshi ntitwumve igituma ariko ubu niho tutambiye kubyumva kuko hari byaraba ntibavuga akabinyegereza ngaho none kubera ikigo bakizi babona bati nata arashobora barashobora kugufasha n'imiburiburi uyo muntu agashobora bikunze bakamufata arashobora guhanwa bati n'imiburiburi barashobora ati no kuturemesha kuko turafite umupsikologi ahora baremesha akabaganiriza akabasubiza ku murongo byanse bataye umutwe bacavuga bati agataba rero baza barirukanka none rero urumva ingorane rero ikigo gica gihura nacyo nuko kenshi usanga ifinansima tuba dufite uburyo tuba dufite bucyamuhera tugaca tubaho kwitara tukabucyo dufata
ego murakoze cyane iki ni ikiganiro gihijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika tubibutse kandi ko muri kuri radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yakaduha kanya abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kubijanye n'ingaruka zishikira ugwaruka iyo habaye umwumvikano muke mu muryango ugwaruka bigenda gute reka duhere ku witwa Leo turi kumwe
ndabaramukije turi kumwe ku Ijwi rya Amerika
mwiriwe neza Leo
niriwe namwe ndaho mumenyesha makuru
urakoze cyane akabazo cyangwa icyumviro ku kibazo cuno munsi
ego ntanguye gushima kuri iki cyumviro n'iki kiganiro mwatunganije kuko ni kiganiro nkora mutima
murakoze gushima
ingaruka mbi zishobora gutegwa n'ubwumvikane muke mu muryango cyangwa hagati mu gihugu muri rusange ni nyinshi ntawo zivuga ngo azimare ariko nagomba cyane cyane nshimire iryo shyirahamwe ikorera Bujumbura na Jendi no mu Burundi mugabo mu hagati mu gihugu nashaka ndababaze yuko bo bafite nk'amantene ni ukuvuga amashami yabo akurikirana kuko nini makamba ugwaruka rwinshi ruraba fitine no mvuga yuko rugwa mu mporero ku bwumvikane buke hagati y'umuryango cyane cyane nibyo udomuze kubona rero jewe ndamaze kubona umwana aho yagize ubumuga budasanzwe kandi bivuze yuko umugore n'umugabo batumvikana kubuvuza uwo mwana kuko bamutereranira bamwe bavuga ngo si uwanje wundi ngo ni wawe birambabaga cyane hanyuma umuntu arabura ukuntu yamutabariza kuko ayo mashyirahamwe ntakunze kuba yibonekeza ntitukunze kuyumva muri rusange
urakoze cyane Leo reka twakire n'uwitwa ego twakire n'uwitwa Steve turi kumwe Steve tugusabe ugabanye radio yawe gato
ego ni sawa
shikiriza kibazo cyangwa icyumviro
ego nagomba kubaza abo b'iryo shyirahamwe baba bafite amashami mu ntara za ruguru cyangwa baba bakorera gusanga Bujumbura gusa hano bishyitse bashobora kubakemera cyangwa baronka gute sinzi nk'imero ya telefone bashobora kuyitanga cyangwa adresi umuntu ashobora kuba baronka gute
murakoze cyane Steve mufaso ni ndayisaba murumvise ko ikibazo ari ikibazo kiri mu gihugu cyose ingaruka ni nyinshi kugwaruka kandi abantu baripfuza ibigobo kwitora iyo habaye ibibazo hari ibindi bigo mufise mu gihugu hagati nk'uwa Leo yabajije ati makamba hari ibiro mufiseyo canke ikigo mufiseyo
murakoze sebwe nkizeye icyo duhora icyo dufise i makamba hariho ishyirahamwe dukorana ryitwa abana makamba nibyo shyirahamwe dukorana naryo rirafasha muri rirafasha ariko ntidukora bimwe nta kigo bafite bo bakora muri mu bintu bya byuguhimiriza bakagira icyo amanama babwira abanyagihugu amabi akorerwa abakenyezi n'ibikirituma n'ingaruka mbi yabyo ariko ntabwo bakora nta kigo bafite n'ikiwacu ariko iyo babinuza ariko Makamba iri mu maprovense nayo nyene cyane cyane nk'inyanzarake na Rumonge bakoreyemo mu bintu by'amanama no guhimiriza nuko biri hanyuma ibigo kiri ibindi bigo bikora nk'uko dukora biri mu ntara ya Mwaro ahantu mu Kayokwe n'ahantu igitega mu Giheta Kayokwe na Giheta nibo bakora nico kigo gikora nibo bigo bafite gikora nk'ibyo dukora
murakoze
urumva ko intambwe ikiri ndende turashihake cyane yaba byakunda nkuko abivuze no kubwira ko ahantu hose hari mu kiyaya hose cyane cyane ku mbibe hari amabi menshi cyane udashaka kubyumva kuko dura tujyayo tugiye nko guhimiriza
murakoze cyane reka twakire n'umunywanyi w'ijwi rya Amerika yitwa Isabella. Isabella uranyumva?
Ndabumva cyane.
Isabella shikiriza kibazo cyane cy'umviro.
Nagenda babaze abo banywanyi matumeye yuko bashobora gufasha urwaruka gusa badashobora gufasha abakenyezi bashikiwe n'ingorane z'ubutata n'abagabo. Iki nicyo kibazo cyanjye.
Urakoze Isabella. Madame Marie-Jeanne Chanke Mufasoni Albine ikibazo cha Isabella.
Ego twatumvise ikigo ahanini cyagifasha abakenyezi n'abigeme cyane cyane bafatiwe n'izongorane gutata n'abagabo bivana hariho aho tugeza ibi byo kuvuga ngo umukenyezi avuza ati je nshaka yuko dutandukana n'umugabo ari divorce gusa gisanzwe ibyo ntitubijyamo cyane cyane iyo yakubiswe yahohotewe yafashwe nabi mu rugo agahohoterwa kandi bikaboneka aho turamuha umushingwamanza niba ariko babyita turamuhereza agaheza akamuburanira kuko si kenshi abakenyezi usanga bagiye bashoboye kuburana imanza ngo barazisinda ari bonyine iminsi babiyarange bageze bakabatsindisha ariko kubera usanga afite ingorane akazembagira akarira bikanka nuko anahatika urumva nyene bakamuzembagiza gushika aho we nyene yumva yobivamwo ariko kuva aho tubone ko tubahereza abaca abantu abashingwa manza imanza zabo barazikurikirana kandi tukaze nta sindigera mbona urubanza tuhaye umushingwa manza ngo ababuranire batsindwa kandi baraheza bakaruburana neza icyo nicyo kintu twabonye twunguze cyane kubera twabahaye kandi twabahaye abantu nzeye tubahabo abo bacama abo bavuka hanyuma ikindi nacyo twabanje gukora ni uko muri ayo ahadukorera twabanje gutanga inyigisho kubo twita aba intervenant cyatu kuvuga abacamanza abapolisi abo mu ntwaro kuko hariho bijya bintu bita kumvikana ukaza mu mushinga naye araje ngo zendaje kubumvikanisha ngo biherere ngaho ngo tubireke rero aho niho twahereye tutangura kugira inyigisho kubacamanza kubapolisi kuri abo bashinga ntahe nyene bo kumugina abo bose batowe ku mitumba kugira ngo bumve neza yuko kuvuga bijya byukuvuga ngo reka tuvumvikanishe ko atari byiza duhereye aho rero twakoze rero byoroshe kuko inyigisho bari bamaze kugira nka zikwiye
kuri ibyo bibazo nyine turiko turavuga tumurasiguye ku kuntu mugerageza gufasha gukemura inzo ngorane ziba zabaye cyane cyane hagati y'umugabo n'umugore ariko mu gukemura ibyo bibazo byose bituma haba izo ngorane mwasiguye mu ntango ubukene akaboregwe ukutitaho umuryango n'imico mibi hari ikintu ikigo cyanyu gikora kugira ngo gikore ico bita prevention ukwirinda yuko izo ngorane ziba habo gufasha abagabo cyangwa abo bagore mu kaboregwe guhagarika izo ngeso haba ukwigisha bijanye n'imico mibi imwe bavuga ati niko zuba kwa canke ubukene kugerageza gukemura ivyo bibazo kugira ngo hirindwe kuba uko kumvikana guke kuvuye kuri ivyo bibazo
urumva uyu mugambi warumaze imyaka indwi uri kurakora urumva uko twagenda turakora niko twagenda turabona tuti ahantu haraho bahoba iyo tuhakorera ko iyi myaka rero ya nyuma ikora twarabonye ko kuvyukuri bibanze cyane kugufasha abahohotewe urabona ko twibagiye gukorera cyane kuri prevention ikintu rero twakoze kuri prevention twatanguye twaciye dutangura guhimiriza ingo ingo shatse kuvuga abubakanye dutangura ubu rero twari dufite inyigisho duha abubakanye akadana umugore n'umugabo bakicara ngaho bari kumwe tugahera mu gatondo turiko turavugana gushika ku mugoroba no icyo no kumenyesha cyo nuko tugiye dufashe ingo ngo turiko turazigisha ndetse dutaha imitwe yashushe hariho abafise amatansiyo baduga dutaha amatansiyo adufashe kandi ntibaturekura turagera na saa sita z'ijoro tukiri kumwe nabo baca badufata ngo yango nimugume ngaha rero ngo nimwe mwatwiteye ngo utubwire ngo none twebwe aba a ngo ibitwo byifatamo ngo iki ibitwo byifatamo ngo iki urumva n'ukuri iyi myaka itatu ya nyuma twaciye tubona ko dutegeza gukorera ku ngo abubakanye kuva twasanze ari ibintu bikomeye kandi bihambaye cyane no kugira ngo izo ngo twarashoboye kuzikiza zose ariko nk'ibice 80% y'ingo twashoboye kuvugana nazo ubu ziragerageza mbere nibo ubu bariko baratangura kudufasha womenya ko mu ngo tuvuga ngo nabubakanye ubwize retransuma wasanga hari ingo 70% zitubatse mu mategeko ibyo wari ubizi akitwa ngo ni umugore wanjye umugabo akamuhenda akagenda ngo aramukoye gusa agacazana agashyira mu nzu akamumarana akamubyara ko abana batandatu hanyuma agaca abona ko yasekeye agaca ajya kwirongorera uwundi umugore agaca ahaguruka akagenda muri sentare yoyo n'umugabo wanjye ikintu sentare kimubaza umubwira ngo zana urupapuro rwerekana ko mwanditse umugore akigenda kuzana urupapuro ko twanditse ninde atazi ko ari umusore ninde atazi ko yanywa ninde atazi ko twabanye twabyaranye abana batandatu ati oya mugore kugira ngo witwe kuri umugore uca mu mategeko urandikwa ukazana igipapuro cyerekana kuri umugore wiwe
kugira ngo amategeko agire icyo amufashije birumvikana
rero agenze rero za mubyeyi fata akayiro ugende ubu rero arafise uburenganzira bwo gutwara uwundi mugore umugore agaca atahaga ahanini ibyo nibyo byatubabaje bituma duhaguruka dutangura yo gutanga inyigisho hagati y'abubakanye twaragize imana hari bo bake bahavuye barabyumva babona ko byiza ari uko mukubakana kuko twaratanga uburorero bwinshi tukerekana tuti mwe mwibaza ko mukorera ikibi umugore turabaha uburorero bw'abagore nawe agenda kuri iyo mugabo akicara amakarindira ko umugabo amwandikisha akabura kandi ari umugore kirumara mu rugo urazi ko abaga ahanini umugore mu muryango ufite umugore mu rugo uba ufite itunga ridasanzwe hanyuma umugabo akishima ngo afite umugore akinumira hanyuma umugore agaca abona hakaza uwundi muhungu akamubwira ati rero njyewe ko ubaye ngaho tutari mu mategeko genda gukwenda kujyanye kugukwa ibyo byarabaye umugabo agaca atangura gushyura amaso umugore wanjye yaroye umugore ate kandi sindi umugore wawe twanditse
urakoze cyane birumvikana yuko nk'uko mubivuze ingo zigomba kubanza kubakwa mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo n'amategeko nayo nyine ashobore kubafasha gukemura ibibazo byabo reka twakire n'undi munywanyi w'ijwi rya Amerika afite ikibazo cyangwa icyumviro Felix duga ku ijambo
nakoze kumva kanya nakoze kumva kanya ku byerekeye ingorane ziri mu ngo hariho mantariki ziri mu Barundi aho umugabo afata yuko ari kibirengeye ntashobora kumvikana n'umugore wiwe nkasaba yuko bavugana na leta leta igafata ingingo mu bisanzwe ubukene n'ibisanzwe twese turabona nk'abantu bakenye bakumvikana umugabo agacingero umugore agacingero bagashobora kwigisha abana mbere bagaheza n'amakaminuza rero nasaba yuko leta hobaho imigone politike hakabaho ingingo abantu bubakuba mbere n'imyaka y'ukubaka bakanayiyunguriza kubaka bakira abana basha gusanga bakurakuranya abana nzabubanza ugasanga umugabo umwe afite abagore batanu batandatu n'izo n'izangorane nyine
urakoze cyane
rero nasaba yuko yo tubwira ingene akorana na leta n'ingufu asise n'ubuhinga bagiye gukoresha kugira ngo ibigo dusubire bize ku murongo kuko icyo ni ikindi kintu kiza gitera ibibazo mu rugo ugasanga ibyo bibwirizwa biravuga
murakoze cyane Felix kibazo n'icyumviro cyiza mufasoni Jean Marie Marie Jeanne na Albine mwogira icyo mwishiye mu majambo make cyane hama twongere tubaze ikindi kibazo umwana mwigeme Nadine kuri ibibazo bishikira ugwaruka leta mukorana mute ingufu mufise niziye kugira ngo habe ingingo zifatwa kugira ngo igikorwa cyanyu nacyo nyene gifashwe mu byo muri komunagereza uko
ireta turakorana neza cyane kubera ubwa mbere ubuvuzeye nakubwiye ko dukorana n'abari mu ntwaro nabikubwiye ko dukorana n'abari mu ntwaro nakubwiye ko dukorana n'abatuwe ku mitumba hanyuma hariho ibintu ubuvuzeye leta yagize bita amasedefu donc bimwe byaraba ingo n'imiryango hanyuma rero abo ba CDF leta kibashiraho ku makomine yose hariho umu CDF
ajejwe iki
abari bajejwe ibibazo by'ingo n'imiryango mu makomine abo rero bakaba bakukira ministere ya solidarite ministere ya solidarite nationale umva ministere ya solidarite nayo ubumva kwisemukira leta hanyuma ibindi nabyo leta mu kugira ngo dukorane kane nakubwiye ko dukorana n'abapolisi kuko abapolisi nibo ba mbere babanza kwakira izo ngorane nakubwiye kandi ko dukorana n'abacamanza abacamanza ni ministeri ya justice nuko urabyumva hanyuma abo bose rero dukora dufatanije hariho rero ibibazo byinshi bihora bitugora umuntu numva ko nubwira ngaho bihora bitugora turinda guca ubushikiranganji akaba ari bo badufasha kugira ngo dufate bafate ingingo bagaheza bakadushyigikira aho tudashyika tugaca tugenda tukababwira tuti aha rero ibintu bigeze ngaha nimudufashe namwe muheze muvuge kuko ngaha twananiwe nko kubyumva
nk'akarorero
urumva nk'akarorero no guha gatoyi amabi ntakora abantu bato gusa hari mu bato hari mu bakuze hari no mu bategetsi icyo shati kukubwira rero iyo akaba ari umutegetsi yewe novuga iki imbere yiwe ntanambaza ministre agaheza agahaguruka nawe yabona ko bimunaniye agaca afata uwundi mu ministre uyo muntu w'umutegetsi iyo batwagwa nawe bagaheza bagakora sinergi ahama rero icyo kibazo kigaza kigakemurwa wabyumvise nuko rero dukorana na leta mu byo twita plaidoyer kugira ngo badufashe badushikire aho tudashobora gushika
murakoze cyane
aho nyine bakaza bakadufasha ugasanga baratubwira bati urashaka gukora gutya cyangwa bikagenda gutya cyangwa nabo nyine tukaba turi kumwe niyo tugize ibintu kuri nivo y'igihugu cyose nkajya muri rya minsi bita sejudativisme urayibona sejudativisme
iyo ushaka kudusigura mu camake ni iminsi ijejwe
dukoramo ibikorwa byinshi cyane byerekana byo gutuza amabi akorerwa abakenyeye turagira amanama abaragira n'intuze n'ingendo tukagira ibikorwa byinshi cyane hanyuma nyine tukagira tukabatesha ibiganiro ku radio bakagira n'amasketi bakagira ni eka byinshi ntihajya rero bane tubikora twenyene abo bashinga amategeko bose barahaguruka aho maministeri yose arahaguruka eka nyene urumva barahaguruka eka nigiye
ugakorana nabo yego birumvikana reka twongere duha akanya
aravyugura akamukati uruguruye ibikorwa bya civisme atabivuga aba rero ugacere ahora akenshi ni wahora bilanza
reka duha akanya nipfuza kongera kugarura uwa mwana w'umwigeme twaganire nawe mbere Nadine kuko iki kibazo nkuko twabivuze muri iki kiganiro cyose ni kibazo kibangamiye ugwaruka cyane cyane mu gihugu cyose mu miryango yose abana baragwa mu mporero yo habaye ibibazo byo kutumvikana Nadine nagomba ndakubaze nk'umuntu nk'umwigeme imyaka yawe ni mikenya wahuye n'ibyago byinshi ukiri umwana muto abandi bana bariko barakumva abandi bigeme bariko barakumva nabo nyine kumbure bashobora kuba bariko baraca mu bibazo uri kuracamo canke abashobora kuzobicamwo wo bahanura kuvyifatamwo bate nizihe mpanuro kumbure naho kiri muto woha abavyeyi bakumva abajejwe intwaro canke bari bo bose jambo ni gwawe Nadine
Manuro no bantu uko bo
bande ni bande uhereye guha impanuro
abana batoye impanuro no bantu uko bo kwegera cyane cyane ababakuriye hama bakagenda bakabibabwira ingorane bafise nk'abigisha bakagenda ku mikuru y'ibitumba bakababwira yuko bafite ingorane bagaca babahanura bakababwira ko bokwitwara bokwitwara ntibazogire ingaruka mbi bahura mu nzira nicyo nobahanura
nicyo uhanura ugwaruka hanyuma ku babyeyi bariko barakumva uwo bahanura iki umubyeyi wari wese
ababyeyi nabo nobahanura yuko iyo umugore n'umugabo babana nubanura yuko batosanira imbere y'abana kuko basanira imbere y'abana abana bibigisha batagira inzigo mu mitima yabo cya mbere batagira inzigo bagaca bituma bakora n'ibyo batokoze mu mitima yabo kubera babona ababyeyi babo batumvikana
ku rwego rw'igihugu komeza
nobahanura yuko ababyeyi dufate bagize nk'ikosa bobyihereza ibyabo mugabo bobyihereza bari ahantu abana batabibona
impanuro nziza cyane hama ku rwego rwa leta ku rwego rw'intwaro abajejwe intwaro bobo ubona bofashe iki ubona wo bahanura iki nubwo ukiri umwigeme muto
ndabumva avuga cyane
leta muyisaba iki kugira ngo igerageze gufasha mu rwego rwo kugira ngo ugwaruka rureke kugwa mu mporero zikutumvikana mu muryango wowe ubona bafashe iki wo bahanura iki
ndabyumva
leta wahaye impanuro ugwaruka uraha impanuro ababyeyi ubona leta nk'umubyeyi wo bahanura iki kugira ngo bashobore gufasha leta yo ubona uyisaba iki
no isaba yuko yakurikiza amategeko
yalo Nadine turi kumwe leta komeza
yuko yakurikiza amategeko ku bana bakafa ku nguvu bahohoterwa nicyo isaba gikuru
ni byiza cyane rwose urakoze cyane reka twongere duhe n'akanya umukenyezi Florence twaganiriye nawe mu ntango yatubwiye ku bijyanye n'ingorane yahuye nazo mu rugo rwiwe mu muryango wiwe Florence wewe nk'umukenyezi yahuye n'izo ngorane urumvise iby'umwana asavye ababyeyi ibyo asavye leta ibyo asavye bagenzi biwe wewe inkanuro ufise kugira ngo umuryango ureke kutagira umwumvikano ugwaruka rureke kugwa mu mporero wewe ubona impano rutangarizi Allo Florence nitukumva uri kure uri kure ya telefone nitukumva uri kure cyane ntituko turakumva ariko Allo ndakeka kakabazo ka telefone kongiye kuba ariko tugarutse ku bayobozi b'ikigo giriteka ahanini kugira ngo igikorwa cyanyu cyo gufasha ugwaruka ico musaba canke ico mwokwipfuza kugira ngo ibikorwa byanyu bitere imbere ni nkiki ego ndababajije nti n'igiki mubona gikenewe cyane cyane mu maguru masha mu bijanye no gufasha ugwaruka ruguye rubagwahuye n'ibibazo by'imiryango iri mu mwumvikano muke n'igiki biko ibigo nkagira iteka bikeneye kugira ngo ibikorwa byanyu bitere imbere mushobora gufasha abantu benshi
tege ikintu cyora kugufasha cyambere na mbere hoho uko haba gukorana n'ababijeje bose tugakorana neza nkabo nkabo bo ku mitumba abo abapolisi abaki umwe wese mujye mu byagezwe akumva ko kuvyukuri ayo mazi ategerezwa kuyagwanya kwese dukoze cyo kimwe biraheza bikagira biraheza bikadufasha
urakoze cyane
biraheza bigatuma ayo mazi agabanuka
ego
ko turonga abadufata mu mugongo kubera usanga hari ubwo nk'abakenyezi twagerageje uko dushoboye kose tukababaza kubera iki wewe twamaze gushyira urubanza rwawe muri sentare none ugiye kutubwira ngo niturukureyo cyangwa umugabo wawe afunzwe kuri polisi ujye urarira ugatakamba ngo nitumukuzeyo agaca tubwira ati none ko n'ubundi ariwe yari inzu tubamwo ariwe yarondera rase y'abana none je njya ndabigenza gute abandanije bafungwa napfumwe avayo afumwe abana ankubite ariko basi agaburira abana tukajya twumva ko n'ibyo bitugoye kubera iki tuba tubona ko ari kwa kundi umugore adepanda byose ku muntu w'umugabo atakintu kiwe na kimwe yigabira
urakoze cyane reka duha akanya gato cyane uwitwa Yves nawe abazi ikibazo umunywanyi wa nyuma Yves mu majambo make cyane ikibazo cyawe cyangwa iciyumviro Hello Yves
ego ni Steve mugabo
Steve majambo make cyane amasegonda make iciyumviro cyangwa ikibazo
urumva nagomba gato ya nababwire sinzi ko baba bashobora kuba bakorana na leta ama nkagira ko mpanura n'abakobwa bacu mu bisanzwe babakwiye kuba banza bakaraba kwanza kubera hariho n'ubuhura agiye ku mugabo ugasanga arabizi yuko afite undi mugore cyangwa agahura afite abagore babiri batatu mu nyuma ingorane hakaza ingorane zindi mu nyuma mu bintu byo kumufasha ugasanga birabaye ibintu by'ingorane sinzi rero yuko baba bashobora kuba bakorana na leta mu gihe hashize izo ngorane leta igashobora kugira icyo ibafashije nko mu gufata abo bantu baba bagize
urakoze cyane akajambo ka nyuma mufasoni Marie Jeanne wishura n'ikibazo cya Yves ati murakorana na leta mu byo kugerageza guhagarika uguharika
turagerageza kubera niho haho nakubwiye uko twatangiye gufata kugirisha izuhora tugirisha inyigisho tukazigira mu miryango tukarazigirana n'abo bantu bose baraba ibyo abatoye ku mitumba abashingantahe tukagirana ivyo ni vyose biri muri iyo ntumbero yo kugira ngo tubereke yuko kizira kazibizwa yuko abagabo bagenda baraharika ariko icyo namubwira cyo nuko umugabo ashaka gutwara uwundi mugore agira kabiri nk'aba bana bato kenshi ntamubwira ko afite uwundi mugore amubwira yuko atamugore afite na wa mukobwa akagenda azifata mugore afite kenshi niko bimeze aramuhenda niko bakora
birumveka murakoze cane gose bapfasoni b'ikigo giriteka mu Gihosha mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi ndashimiye cane n'umwana w'umwigeme yitavye ikiganiro akatubwira uko vyamugendeye bigafasha abandi Nadine ko twamwise n'umukenyezi Florence ndashimiye mwe mwese mwabaje ibibazo kugira ngo iki kibazo cugwaruka gishobore gukemuka ugwaruka ruke kugwa mu mporero ndashimiye nabadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka naho ubutaha murakoze.